Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM kanali 3 ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusanga kuri www.voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya kuri mikro muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndi kumwe n'abagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru. Ingingo z'ingenzi: bamwe mu bari mu bigisha mu mashuri abanza yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Lusenda muri Congo bahagaritse kwigisha kubera ibirarane by'imishahara.
Bahagaritse ibyigwa, nta n'amahigitame tuzokoresha impaka tumenye ako gashahara kacu wasabone kacu uzokaduha.
Gusubira ku kazi ntidushobora gusubira ku kazi tutaronse umushahara. Dusaba abavyeyi ko botakama cyane kuri hasere.
Abo ni bamwe mu barimu bahagaritse amashuri kubera nyine icyo kibazo kibirarane by'imishahara. Mu Rwanda, uruganda rwenga inzoga y'ikigage mu buryo bwa kijyambere ntirurabasha guhaza isoko rufite imbere mu gihugu kubera ubuke bw'ibikoresho. Naho muri Cote d'Ivoire hari icyizere ko imvura nyinshi yaguye mu cyumweru gishize mu ntara zihingwamo kakao izatuma umusaruro wari waragabanutse kubera izuba wiyongera. Turajya no muri Ukraine, aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino, imvura nyinshi yaguye mu cyumweru gishize mu ntara za Cote d'Ivoire zihingwamo kakao yatanze icyizere ko umusaruro wayo uziyongera wari waganutse kubera izuba ryari ryibasiye izo ntara. Inkuru tugezweho na Fidel Niyongabo.
Iyo nkuru yatangajwe n'abarimyi uno munsi wa mbere. Cote d'Ivoire nico gihugu cimbura kakao nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Igihe cy'umwimbu w'ico giterwa caranzwe n'ibura ridasanzwe ry'imvura, abarimyi mu gihugu cyose bakiye neza imvura nyinshi yaguye mu ndwi irangiye. Bavuga ko bizofasha kugira umwimbu mwiza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2022. Ni imvura yabandanya kugwa neza kuva mu kwezi kwa kane, umwimbu wa kakao uzokwiyongera mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi k'umunani. Gislain Angoyi, umurimyi wa kakao hafi y'intara iri hagati mu gihugu ya Yamoussoukro aho imvura nyinshi yaguye mu ndwi iheze, avuga ko abarimyi b'ico giterwa banezewe cyane. Atangaza ko batari biteze imvura nyinshi nk'iyo, amenyesha ko bafise icyizere ko umwimbu uzoba mwiza cyane muri uyu mwaka. Benshi mu barimyi batangaza ko barindiye ko igiciro gishasha cya kakao gishyirwaho mu mpera z'uku kwezi imbere y'uko bagurisha umwimbu wabo.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky uyu munsi ku wa mbere yasabye abategetsi b'ibihugu by'Uburayi guhagarika ubuhahirane ibihugu byabo bigirana n'u Burusiya. Intego ni ugutuma iki gihugu gihagarika ibitero kimaze hafi ukwezi kigaba kuri Ukraine. Fidel Niyongabo.
Mu ijambo yashikirije hakoreshejwe ubuhinga bwa video, Perezida Zelensky yasavye abo bategetsi kudaha Uburusiya uburyo bwo kubandanya butera igihugu ciwe. Yabasavye kuremera Uburusiya kugira buve mu gihugu ciwe. Abwira Ubudagi ku giti cyabwo, yatangaje ko ico gihugu gifise ingufu kandi n'akarere k'Iburayi gafise ingufu zo kubikora. Akamo kiwe kabaye mu gihe ibihugu bitari bike byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi harimo ibihugu byo mu karere ka Baltic byateye akamo gasaba guhagarika kugura ibitoro n'umwuka utanga ingufu iturutse mu Burusiya. Yamara Budagi ntibwashigikiye guhagarika buno nyene kugura amasoko ntanga ngufu aturutse mu Burusiya. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bahuye uno munsi kwa mbere kugira baganire ivyerekeye Ukraine hamwe n'ibijanye n'ingingo zo gukomeza ibihano vyafatiwe mu Burusiya. Abategetsi b'Uburusiya bagabishije uno munsi kwa mbere ibihugu by'Uburayi kuri iyo ngingo yo guhagarika kugura ibitoro vyacu. Uburusiya bwavuze ko iyo ngingo ishobora kugira ingaruka mbi ku mpande zose. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida w'Uburusiya Dmitri Peskov yatangaje ko ingingo nk'iyo ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku isoko mpuzamakungu ry'amasoko ntanga nguvu.
Umunyamabanga mukuru ni Antonio Guterres uyu munsi wa mbere yavuze ko amahanga arimo kujya mu kaga gakomeye kubera impamvu zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe ibihugu bikungahaye ku isi bikomeza kongera imyuka mibi yangiza ibidukikije aho kuyigabanya cyane. Nanone Fidel Niyongabo
yatangaje ko umugambi wo kubuza ubushuhe ku isi kurenga degree imwe n'igice Celsius ugeramiwe bikomeye ubwo rwego mpuzamareta gushyira hamwe ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe kugira ubushuhe ntiburenge urwo rugero bisaba ko mareta ku isi azoba yagabanije imyuka igeramira ibidukikije ku bice 45% kwijana mu mwaka w'2030. Yamara naho ibihugu byo ku isi byo kubahiriza ivyo vyemeye mu masezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe y'ipari mu mwaka w'2015 vyitezwe ko imyuka igeramira ibidukikije irungikwa mu kirere izokwiyongera ibice 14% imbere y'uko imyaka 10 iri imbere irangira. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Atangaza ko makunga adahinduye ingendo ibintu bizoyanzara kurushiriza. Ibyatangajwe na Guterres vyabaye amasaha makeyi imbere y'uko urwego mpuzamareta rwa ONU ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe rutangura inama y'indwi zibiri ijejwe kwemeza raporo ikomeye ku buryo bwo kugabanya imyuka mibi igeramira ibidukikije. Iyo raporo ivuga ko imyuzure, ubushuhe n'imiriro yo mu mashamba bidasanzwe bizibonekeje mu mwaka uheze mu migabane uko ari ine igize isi bizokwiyongera mu myaka iri imbere ibintu bigumye uko biri muri iki gihe.
Akoze mugezo wacu Fidel Niyongabo ya makuru aravugwa hirya no hino ku isi. Murakomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri Y3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Turagaruka mu kanya tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika tuyahere muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, aho bamwe mu barimu bo mu Lusenda aho na hari impunzi z'abarundi abarimu rero bigisha ibigo by'amashuri abanza yakiriye izo mpunzi mu burasirazuba bw'igihugu bahagaritse imirimo yo kwigisha kubera ibirarane by'imishahara ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ribabereyemo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Abo barimu bahagaritse imirimo yawe yo kwigisha mu mashuri abanza yo mu Rusenda kuri uyu wa mbere. Umubare munini wabo n'abarimu badahembwa na Leta ya Congo, ariko bari basanzwe bahembwa n'ishyirahamwe giteye impunzi rya SER binyujije mu ishyirahamwe rya Action Aid. Mwarimu Sabiyumva Jean Paul wigisha ku ishuri ribanza rya EPL Rulinda mu mwaka wa kane asobanura yuko bahagaritse imirimo yabo yo kwigisha kubera bari bamaze igihe kirekire badahembwa.
Tumaze amezi atari make, amezi atatu tutabona agasabune, tutabona umushahara. Rero tugiye kubaza twasanze ata n'ishyirahamwe na rimwe riraduserukaho ko cyangwa ngo tumenye tuti tuzohembwana naka. Rero tubona yuko ibi bintu bitabaho, nicyo gituma uno munsi twafashe ihangiro ryo guhagaritsa ibyigwa na cyane cyane no kudatanga ibibazo gushikaho hasere itwereka umuntu azoshobora kuturiha cyangwa iyo nyene itubwire tubishyiramo ibyo bizoturiha. Twahagaritse ibyigwa nta n'amahigizamo tuzokoresha impaka tumenye ako gasara kacu wasabone kacu uzokaduha.
Misigaro Jean nawe n'umwarimu wigisha ku ishuri ribanza rya EPE Isungu ashimangira yuko bazasubira mu kazi ari uko haseri yabahembye.
Gusubira ku kazi ntidushobora gusubira ku kazi tutabaza umushahara. Dusaba ababyeyi ko botakamba cyane kuri hasere kugira irihe abigisha kugira abana babo basubire ku mashuri.
Kubera aba barimu bahagaritse kwigisha, bamwe mu banyeshuri mu nkambi ya Rusenda bavuga yuko bageze ku bigo ntibiga kuko barimu bari basanzwe babigisha batatonze.
Twagiye ku mashuri dusanga abamesena bariho wadusabye aseri zo kuturira kubera abamesena bariho bavuze ati ntibarabariho.
Twebwe twajya ku ishuri batwirukanye kadoke na asera turihere tubanda ya mashuri kubera batarahembwa abarimu kandi twasanze huga amashuri bibere mu byo wabo.
bamwe mu babyeyi bo muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 ntibakiriye neza ingingo yabo barimo yo guhagarika kwigisha abana babo.
Twebwe imirimo yo guhagarika icyo kivi cyo kwigisha abana bacu biratubabaje cyane, kuko abana ntibazi icyo bazira. Ibi bintu byo kwa mabarimu bagira greve biraduterera abana kutamenya ku mashuri, kuko uwo munsi aragenda ku ishuri hijyaje akagenda yamari iminsi 3 umunsi ugira kane ntabatize. None abana baje ko batariko bamenya gusoma no kwandika, usanga umwana agiye mu mwaka w'indwi atazi gusoma no kwandika. Byukuri nk'ababyeyi nka leta ya Kongo idufashe abana bijye basubire ku ishuri.
Musa Bigirimana ashinzwe agateka k'abana mu nkambi ya Rusenda avuga yuko ingingo y'abarimu yo guhagarika kwigisha ishobora kugira ingaruka zikomeye ku bana bo muri iyi nkambi.
Ababyeyi bahora bizera ko bagiye kwisumamo basize abana ku mashuri, urumva hariho abana bamwe bidoca bitangura kubagora ingene bashobora kubakontrola mu masaha atariho bazoba ari mu gihe bagiye mu mirimo yabo basanzwe badati. Abana bagiye ku ishuri kandi bagiye kuzana ubumenyi, iyo ni ingaruka mbi ya mbere. Ikindi nacyo ubusuma muri abo bana ntawo bideha ntibuzobura kwiyongera. Hama mu miryango naho usanga amarira yatanguye kubera ko umwana atagiye ku ishuri ashobora kwikora ku isabune, ashobora gutori igikombe cy'umuceri usanzwe uri mu rugo.
Twavugishije umuvugizi wa SR muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Rachel Criswell, adusaba yuko tumwandikira tukamubaza ibibazo, ariko tumwandikiye ntiyadusubiza. Gusa umuyobozi userukira Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda, Didier Numbi yabwiye Ijwi rya Amerika yuko iki kibazo cy'abarimu bahagaritse kwigisha bakigejeje kuri ASR. Ubusanzwe ibigo bitandatu by'amashuri abanza yo mu Rusenda byigaho abanyeshuri impunzi z'Abarundi zirenga 2,500. Umwomenya yuko aba barimu bahagaritse kwigisha mu gihe abanyeshuri bari kwitegura gukora ibizamini by'igihembwe cya kabiri. Bedasse Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika uvira mu Ntara kivuye.
Kabira simuhumuruka mana
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ya pa shofe twigeze
kombo taxi yaje. Kongo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kongo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kongo Taxi natonesha kwamba batu ba kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kongo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Kombo taxi rero ni hano ku Ijwi rya Amerika muri weekend. Dukomeza amakuru yacu mu Burundi. Icyemezo kibuza amagare za tuk-tuk n'amapikipiki kwinjira mu bice bimwe by'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura mu Burundi cyashyizwe mu bikorwa kuri uyu wa mbere. Ugenzo wacu uri Kigali mu Rwanda, Thierive Ndayishimiye, abahe inkuru irambuye.
Aha ni ku capa co mu Kamenge, aho abagendesha amakinga, amamoto na tukutuku batagomba kurenga baja mu mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Mu maju yabo n'abapolisi bari bacungereye aho berekanye ko baba baje cane, niyo ngingo yashizwe mu ngiro.
Nguvu zigira imana, nguvu ni imana gusa. Nguvu ni imana gusa zitanga. Kuko akwise cyuba yo habavuga hano. Kwese tubatwara honye. None ubunya samaraso. Nawo uri twari ni ubwo bunya samaraso. Niwe bunya samaraso jene gere twakubaho nawo uri. Nejo bari bayigambye.
Mu mabarabara yose yo muri ico gisagara ca Bujumbura ibyo byuma byari bisanzwe bikorera nta na kimwe kiharangwa byaba ibyabari basanzwe babyiyunguruzaho bagiye mu kazi kabo atari iby'urudandaza uyu munyagihugu yarazindutse kare agiye ku kazi kuri moto yiwe nkuko byari bisanzwe ndawasanga ntiyemerewe kurenga kuri ibyo byapa byagenwe aganira n'Ijwi ry'Amerika umvuko byamungendekeye
Hariya kwa busigo kwa itonde mbona ntibambye ati ntibushobora kurengana cyangwa katahijya mfata hijya yari hijya ya presidence hariya ngiza katunguru ndamanuka ndamanuka rero aza da sikyaje inyuma kuri katinoro hijya tinurengana ndarisha kubafundi ngo ntabaho nokabitsa ndabura sanze kundana aho tunda saa moya urabona nko sitse hafi saa 3 zibura
Naho bari basanzwe bakoresha ibyo byuma mu kuja ku kazi bo bavuga ko ubwanwa bwafutse umunwa badafite n'ico bovuga kuko ngo babuze uko bashika ku kazi imirongo miremire yabarindiriye imodoka za bisi akabari yo yarangwa ahantu hatandukanye mu nkengera z'iki gisagara akarorero ni ku kiraro cyo ku gice 12 mu Kanyosha aho kuvisa himwe n'igice za mu gitondo ata bisi yaharangwa abanyagihugu bakibaza ukuntu ingingo nkiyifatwa ntihabe hinyishu ziyiherekeza
umunsi n'amayobera ko nta no wivuga nawe urabona ko duhagaze ngahanye babuze n'ingene tugenda ku kazi urabona yuko amabisi yose twahanye nta bisi nimwe hari kare ngaho umuntu ashaka kwiyunguruza agafata moto mu kanya kabashitse ku kazi ugafata bajaje kabashitse ku kazi gafata ikinga ukabushitse mu kanya muri ko haruri mwanya ukira ntacewe ku kazi mu kanya umuntu acagera n'amaguru byoroshye kugira afata leta kugira ifata ino ngingo yo gutegura ubundi buryo
Kubwo umushingwa manza Jambye Bigirimana yanonose ibijyanye n'amategeko iyo ngingo yo kubuza amamoto tukutuku n'amakinga mu gisagara cha Bujumbura avuga ko iteye kubiri n'amategeko kandi igeramira agateka kazi na murundi wese
dufata yuko n'amasanganya baho kandi amasanganya n'ibisanzwe nta gisagara na kimwe gishobora kuba gisagara gikuze gikomeye ngo kiri kuba amasanganya cyo abantu bakora bakora ibishoboka byose kugira ngo ayo masanganya bayarinde bayagabanure mugabo muri uko bagerageza kugabanya amasanganya dufate naho byoba ari byo yuko ayo mamoto ayo makinga matukutuku yatera amasanganya igihe cyose imbere yo gufata ingingo urashira ku munzane ukaraba ibyiza ingingo ija kuzana n'ibibi ija kuzana ijya ngingo naho yoba ifite ibyiza na bikeya nubwo je atavyo mbona nibaza yuko ibyo yono nari byinshi cyane binarenza urugero gusumba ibiri kirakiza
gushika uburete y'u Burundi ntaciratangaza uretse abapolisi bari bakwiragijwe hijya no hino aho ibyo byuma bitagomba kurenga aha twabibutsa ko mu gice cha Gihosha ibyo byuma byo kunguruza abantu bitagomba kurenga ahitwa kwitangi mu Gasenyi ntibigomba kurenga ku gasoko ko mu Gasenyi Kamenge ntibigomba kurenga ahitwa kwa Busigo Kanyosha naho ntibigomba kurenga ku kiraro ku Musaga naho ntibigomba kurenga ahitwa kuri Bonesha Thierive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye. Aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ibatware mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwasubitse isomwa ry'urubanza bushinja cyaburigamo Paul Rusesabagina Nsabimana Calixte Sankara na bagenzi babo nyuma yo gusanga iminsi 30 rwihaye idahagije ngo rube rwashoje kwandika urubanza. Inkuru turagezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Abaregwa uko ari 21 bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bitero byagabwe n'umutwe wa FLN mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe. Ubushinjacyaha bwajuririye uru rubanza rusaba ko abaregwa barimo umunyapolitiki Paul Rusesabagina bongererwa ibihano. Bwasabiye Rusesabagina gufungwa burundu. Undi bareganwa Nsabimana Calixte Sankara wari warakatiwe igifungo cy'imyaka 20 bumusabira gufungwa imyaka 25. Usibye ubushinjacyaha bwajuririye busaba urukiko rw'ubujurire kuzamura ibihano by'abaregwa. Abaregwa nabo bari bajuririye urukiko basaba kugabanyirizwa ibihano. Hari n'abaregera indishyi nabo bagaragaje ko batanyuzwe n'uburyo urukiko rutabahaye indishyi ikwiye, basaba urukiko rw'ubujurire kuzabarenganura. Urubanza rukaba rwimuriwe tariki ya 4 y'ukwezi gutaha. Ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina byateje impaka nyinshi haba mu Rwanda no hanze yarwo. Imiryango mpuzamahanga n'ibihugu byakomeje gusaba Leta y'u Rwanda kumurekura kuko biwasanga yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu muryango we bemeza ko yashimuswe. Johnson Businge n'umwe mu bashinjwa n'umuryango wa Rusesabagina ko yagize uruhare mu ishimutwa rya Paul Rusesabagina ubwo yemereraga umunyamakuru wa televiziyo Al Jazeera ko Leta y'u Rwanda ariyo yafashije kuzana Rusesabagina mu Rwanda. Kigiye yemeye ko Leta y'u Rwanda iyo yarishye indege yagejeje Rusesabagina i Kigali amaze kuva ku mwanya wa minisitiri w'ubutabera. Businge yasabwe guhagararira u Rwanda mu Bwongereza. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha ikinyamakuru The East Africa avuga ko Bwongereza bwamaze kwemerera Businge guhagararira u Rwanda muri icyo gihugu. Ni nyuma y'amezi agera kuri 6 ahawe izi nshingano ariko akaba atarahise yemererwa kuzinjiramo. Byakunze kuvugwa ko bimwe mu byadindije kwemererwa kwa Businge ari ibirego byamushinja kugira uruhare mu guhonyora uburenganzira bwa muntu cyane cyane ku kibazo kigarurwa rya Paul Rusesabagina mu Rwanda. Umuryango wa Rusesabagina, imiryango imwe iharanira uburenganzira bwa muntu, bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika n'inteko ishinga amategeko y'umwe bw'Uburayi bavuze ko ijyanwa rya Rusesabagina mu Rwanda rinyuranije n'amategeko mpuzamahanga, basaba ko ahita arekurwa. Businge wemerewe guhagararira u Rwanda mu gihugu cy'Ubwongereza ni impuguke mu by'amategeko yakoze imirimo inyuranye mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Yayoboye urukiko rukuru abaminisitiri b'ubutabera igihe kingana n'imyaka 8. Businge agiye guhagararira u Rwanda mu Bwongereza mu gihe asigaye amezi agera kuri 3 ngo u Rwanda rwakire inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bikoresha icyongereza byinshi byakoronijwe n'Ubwongereza. Ni inama yari imaze gusubikwa kabiri kubera icyorezo cya COVID-19. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nani barara igira hirya niko mata erego kwiriye hano hose niki winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase
ngo jewe duwirugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nk'inka zabo gusuko nabona ko urumunyabugo neza neza dore wambaye inkabo uravuga nabo urumi rw'iwacu
ari kabira simuhumuruka mana
sofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi yapa pa 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 sofe twigende
kombo taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Royal.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Abatuye ikirwa cya Gihaya ho mu karere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda barasaba abadepite kubakorera ubuvugizi ikibazo cyo kwimurwa badahabwa ingurane zikwiriye imitungo yabo kigahagarara. Ibyo abaturage babisabye ubwo itsinda ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basuraga Gihaya kuri uyu wa mbere. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima yabikurikiranye ategura inkuru.
Ikibazo cy'imurwa ritavugwaho rumwe ry'abatuye Gihaya kimaze imyaka isaga itandatu nicyo kibanzweho mu byaba baturage babajije izi ntumwa za rubanda. Ubutaka bw'icyo kirwa bungana na hegitari 68 burashakwa n'ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited, ariko abahatuye ntibemeranya nacyo kungurane bahabwa. Ibari nabyo bongeye gusubiriramo abadepite babasaba ko babavuganira iki kibazo kikabonerwa umuti.
Rero banye kubaha honorable muri intumwa za rubanda turabatumye mutugereze iki kibazo aho gikwiriye. Ubutaka bw'akagari ka Gihaya bufatwe nk'ubutaka bubarirwa mu murenge w'umujyi mu karere kunganira umujyi wa Kigali, kuko nta giciro nyirizina gifatika buhabwa. Niba bagiye kugurisha ntago bumvikana baragenerwa.
Icyo mudufasha ukuntu umuturage wo ku Gihaya ubwo agiye kwimurwa azabaho gute? Kuko ikibazo dufite, nimba nje Fidele mfite abana 10, 12 cyangwa mfite 5 cyangwa 4 ariko bakampa amafaranga atahagije naho ngiye kwimukira.
Impungenge z'imibereho yabo nyuma yo kwimurwa ku Gihaya hamaze kubarwa nk'ahagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo. Abakihatuye barazishingira ku buzima bavuga ko ari bubi, bagenzi babo bimutse mbere babayemo aho bagiye. Uyu mwana w'umusore umuryango uri mu yamaze kwimurwa avuga ko umuryango wabo ugizwe n'abantu 11 wahawe miliyoni 2 n'igice ku mitungo bagiraga ku Gihaya irimo n'inzu bari batuyemo, ariko ubuzima bwaranze warahagaruka.
Ubu ngubu dushukana no mu rugo tukabwira ko bakoze amakosa nyine yo kwimuka, bagatubwira ko twimuwe ku ngufu kuko basigaye bafata abantu. Nimba umuntu agurishije hano undari hariya hagati bahita kubahatera mu ishyamba. Mu rugo bambwira ko icyabibateye ari ubwoba bari bafite ko bashobora kuzashyira mu inyamaswa zikaturya. Tugaragara nk'aho turi imfunga ku Gihaya kuko
waje gusura
imfunga garutse n'ubundi kubera ko ubuzima bwakomeje kwangaba ngombwa ko ngaruka ku Gihaya. Ubu gutya niberaho nyine ni mu nshuti niho nibera. Niho nagarutse kuko nabonye ubuzima bwo ku Rusizi ntazabushobora. Rwose mutubabarire abasigaye byibuze nabo ntibazimuke nkatwe. Kuko bimutse nkatwe cyazaba ikibazo n'ubundi twazabarushya mwibwe leta.
Nta gisubizo gikemura byako kanya ingorana aba baturage bagaragaza zo kwimurwa mu mitungo yabo bahenzwe izi ntumwa za rubanda zatanze. Icyakora Depite Barikana Eugene akizeza Abanyagihaya ko bagiye gukora ubuvugizi kuri iki kibazo.
N'ubukerarugendo yabivuze yuko buzateza imbere igihugu, kuko mwese mukeneye ko igihugu gitera imbere. Ariko nanone abafitiye akamaro igihugu ba mbere ni abaturage. Aho mukavuga muti kwimuka ntitubyanze, ariko bikorwe neza. Umuntu yo gusubira inyuma yo gusubira mu bukene ahubwo akomeza atera imbere, ko gahunda y'u Rwanda ni ugutera iki? Sicyo mwifuza mwese?
Yego.
Ubu gisigaye noneho twebwe tuzabakora ubuvugizi. Twe turi abadepite b'abavugizi banyu, ariko ntabwo ari cyari ikibazo cyanani.
Ibikorwa byo kwimura abaturage ku kirwa cya Gihaya birareba abasaga 1,400 bibumbiye mu miryango 215. Ni muri gahunda y'ishoramari ryo kubaka kuri iki kirwa batuyeho hoteli ijyanye n'igihe, ariko abahatuye bakifuza ko bahabwa ingurane yabashoboza kubona ahandi batura. Ibitari ibyo naho abagihari bagasaba ko uwo mushoramari yaguma naho yamaze kugura na bakabarekera aho batuye ubu.
Kubera hoteli azubaka ni ingirakamaro, nimba bishoboka n'icyifuzo cyacu bitewe n'amafaranga yaduha atafatika, mwatubera amaso akagumiwe natwe kaguma icyacu gice.
Ibibazo nk'ibi by'ingurane zitavugwaho rumwe hagati y'abashoramari, inzego za leta n'abaturage, si umwihariko wa Gihaya ya Rusizi, ahubwo biboneka hafi mu bice byose by'igihugu. Nk'ubu kuva mu 2017 kugeza na n'uyu munsi, bamwe mu bagize imiryango yari ituye muri Kibiraro na Kangondo ho muri Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baracyasiragira mu nkiko ku bibazo nk'ibyo by'ingurane z'imitungo yabo batumvikanaho n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Arakoze Temistocle Mutijima. Reka tubabwire ingingo z'ingenzi mbere y'uko tugenda. Zaya makuru twabagejejeho mu Rusenda, abigisha ibigo by'amashuri abanza yakiriye abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi zo mu nkambi bakoze imyigaragambyo kubera kutishyurwa. Twabwiye kandi yuko mu Burundi icyemezo kibuza amagare za tuktuk n'amapikipiki kwinjira mu bice by'umurwa mukuru w'ubukungu Bujumbura cyashyizwe mu bikorwa kuri uyu wa mbere, aho nyine ni mu Burundi. mu Rwanda ho urukiko rw'ubujurire rwasubitse isomwa ry'urubanza bushinjacyaha buregamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Calixte Sankara n'abagenzi babo nyuma yo gusanga ko iminsi 30 rwihaye idahagije ngo rube rwashoje kwandika urubanza. Naho mu mahanga, imvura nyinshi yaguye muri iki cyumweru gishize mu ntara za Cote d'Ivoire zihingwamo kakao yatanze icyizere ko umusaruro uziyongera. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky uyu munsi kuwa mbere yasabye abategetsi b'ibihugu by'Uburayi guhagarika ubuhahirane n'Uburusiya. Reka tubashimire mwese mwari muteze amatwi ibi biganiro. Bwana Chang ku buhanga bw'ibyuma, Jedone Cyubahiro wamfashije kwegeranya amakuru kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.